Tashimwe komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karungi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazwe ndi muri studio y'inzwi. Muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzwa. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ahani dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize, natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira akagashahara. Banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi basumvye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga bakorera abigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470 mafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunja 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugeze he? Turabigarukako. Ikindi juri ry'Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cabwirijwe gukemurwa gute kumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira kino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Utu tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Natumiyemwo Melance Hakizimana, ni umukuru mu runani FNSS ruhurikiyemwo amasandika n'amashyirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu. irishira hamwe ryanditse rwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo.
Murakoze mwese na mwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose.
Yego. Ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha hanyangira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi. Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje. Akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu. Abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira?
Ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga iyo batubwiye twumva yuko atampu zarimo kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari kijyanwe n'umushahara. Ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tubwire rero nkuru abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atariko arakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu ubwoba ngo ntihagire umwenegihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe.
Hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute?
Oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo.
Ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza?
Kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga MEJEB ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana hari agacerere haragacerere karenze kuri ico kibazo
umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru ry'America impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe bwitwamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa iba badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canka yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga canke ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze bwari ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsiritasi zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga wawe akora ntibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sinovuga ko ari n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
ego reka munkundire melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ibyiyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman. Gaddafi kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga uhereye ga Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvugwa ni menshi cyane bazize filimu bazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo imyuga kandi ikigo cyafatira isi yose isi kirimo kuvuga niko amavuga muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese biza dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zishobora gufashwa hakaba n'izindi zifashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane zirimo abadayisanzwe umva ibintu byose birafatwa ko bigarurira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana nuko rero no munsi muri muri isanga nabazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi turayaga kungingo zitandukanye tuvugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kwera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari byinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufaraza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo no baba abo kwanza mu munda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni bukebuke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye akubwirwa gashahara ni cyabo cy'ambere. Ikindi no vuga no terera. Urabona Burundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo. Rero mu bakora leta yarikwiye kuzana inyigisho ku bahabana ku bakozi bose baganga usanga bivuga ngo biri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha kabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta ifite amikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona dusumye inyama akaguza ibintu biteye imbere cyane abandi bo mu rugo ntibaca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba atahure ibihe barimo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane
ikindi
nacyo leta ntikwiye
usongura
mu guhereza navuga leta nayo bisaba igerageze ibone yuko bivuye n'inkunga bushobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bamutse n'abandi bakozi bafise niba kamere ko kubaganga kwanza kubera abaganga nibo igisata kitoroshe cyane iyo muganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza nize ko igihugu twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance atakwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda niwe bavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mwikambi
yego
ikambi yitwa gute
kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane hari abarundi baba uko rikose bashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muzamuraza mu biganiro cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijugi ya Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashobora kuzamuraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituzange
namaze kwinjira nagenda bakwikena cyane bakunda kandi ndimo bakunda gose ijya cyane namaze kwijyamo kandi ndafunda amakuru yanyu ngira amakuru n'umuntu amakuru ndamubaza yabonye hehe
urakoze cyane
ari Amerika ntibabesha ntimuzamubesha kuri turabemera ntimubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwe ego Melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabiri kiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu muduge kwijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye kashahara yego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Simejeb hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitatu cy'amagara y'abantu FNSF dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubira tuganire n'abategetsi bagutwara mugabo byaranze ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendikati mejedu mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku bisiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yamihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga yaba ari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare gihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti byogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari
murakoze cyane
kiracabuze cyane cyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Melance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku jugi America no muri Sanga
yego ndabumva cyane
uherehe ga Innocent
kamo gisagara cyawe cyumbura mu kanyosha
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance Akizimana n'umukuru runani FNSS ruri kemo amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS
ego FNSS
murakoze ku ego duga ku ijambo Innocent
icyo navuga cyocyo nimba aye abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hahagaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kuja hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo hama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotera yegeregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero ntibarabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka sabaganga gusa ari nabigishe bose
urakoze Innocent
akashara kabari ka hama leta nayo ibone kukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamagara ku cyo cy'amere
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku byo Innocent avuze mugabo mbanze na kire na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bico icari mu Kimburu ikaze ku cyo cy'amerika
ego makoze ngo atuzwana magazi ku mugabo mukuru w'intara ya Muhinga interano mfise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko gusaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mate bafite batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu cyo bakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize bisaba yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega murabe muri gashahara kuri leta batumeze umushahara kuko niba twafata umushahara uhembwa mu bigo cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment studio nawe ko ari genda nabi
ariko nta wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu kibanje cha Tanzania kiba faranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utaramukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Innocent na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe ico twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse hajya igisata c'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo canke amashirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugira iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibihe umushahara ku ngugu nico gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu gisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyabicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo mirije y'ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu gifata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura ubutakazi ntakazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
urakoze cyane
Selemani yavuze ati atubwo igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga ngahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni 2 aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho tumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu kunuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nico kibazo kidoca gihera eka aho ukiza icuka kibi kigatuma mwasigaye bagura nabi ntitumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiye
icyo nakubwira
yego
ingorane zishikiye mugenzawe Serena ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza cy'iwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda ukunuku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urabye ibindi bihugu ukuntu bahemba ninacyo bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzirengero
ry'isindika
nihuriro
ni sendika y'abaganga ni twovuga ko ni sendika y'abaganga runani ni ukuvuga yuko abahahuriramo amasendika menshi
amakuru yuko nawe nyine atawuzirengero giwe ibyo bari byo canke ni ya makuru yo ku mbuga ngurukana bumenyi rimwe na rimwe baca bashiramo two bishaki
bo nituraronka neza ubuduha inkuru mugabo ndatwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
nihagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yoba aherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma mu bavuze hariho abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'Uburundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari cibaha hari nyishibaha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaze umuca muri kagarukako Isaya uratwumva ego uherega Isaya
yeye mu mujyi wa Goma muri komini wa Karisimbi nakoze kumera mfite n'ibyo muri ko
yego uduzije kugira ngo tushobe kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nuka uko ngo agaze kagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumeze urabona cyarembe ni siferanse rero na tugaruke kuri kide
yego
y'Uburundi urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadorari 60 ukayishyira kuri ikigo bwamufasha mu buhe buzima yagere yagagitera mbere ya ugasanga umushahara we uracyari hasi. Tuze ahantu mperereye umutekinisiye arahembwa nka miliyoni ebyiri z'idorari.
Ngo miliyoni ndi gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe?
Urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari. Ugasanga umwarimu ari guhembwa ibihumbi, ari guhembwa amadorari mirongo inani, ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi, ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi, ugasanga umusirikare nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu. Ugasanga rero niho umutekano nubwo gutangiriyeho kuba umuntu yaza ejo
Izaya, je n'ukuri numva ntariko ndakumva neza, numva ntariko ndakumva neza. Melance mwe muriko muramwumva neza?
Oya sindabyumva.
Reka muhinda bw'ivyuma tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana, kuko ahava afata umwanya kandi n'ivyo ariko aravuga tutavyumva. Mugabo duke numvisemwo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa. Kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari, leta irafise amafaranga yo kuyongera, bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana?
No erega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu.
Yego.
Iyo abantu bataganira,
yego,
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke. Murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho. Ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye, tuba turareka no mu kazi no mu muryango, ikiganiro ni ikintu gikomeye. Naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi canke abandi batumvikana, si ubukene na gato, oya, ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyangu, bavugane bati iki cogenda kuriya, bakumvikana. Kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo rayo macya hari. Asabikaniwe neza, umwe wese bamuha agaciro abereye, acaronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite. Nuko rero nuko byatoza kugenda mugurumva ko atari ko biri, bica bisaba yuko bamwe barashavura, abandi kubera afite ingumvu gaca yitwaza ingumvu kiwenda gufunga, gaca usanga rero ingorane ziradutse. Nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu, nta nyishu bitora, agasho ntikigeze gatora inyishu na rimwe. Iminsi yose byama bigaruka mu biganiro.
Mbega none ayo ma uko biri, uko mubibona ubu, uko vyifashe, urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke? Kuko si ubwa mbere, kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi, ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga. Hari icizere cuko umuti utogwa?
Erega iki kibazo
sabwe
umuti utegereza gutogwa, nyine umuti utegereza gutogwa, naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu, kizokwandukira abakozi bose kibandukire, kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe. Umukozi ntiyaremewe gufungwa, ntiyaje ku kazi ngo aje mugashe. Umukozi murakora mwumvikana, avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisurunuru, mukavugana ukuntu byogenda. Erega hajya nawe abivuga kuko aba yabonye icyo yinjije. Abakozi n'abantu baciye ubwenge, kandi kenshi ni entreprise ziteza imbere n'abakozi, si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise. Erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere, muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise. No mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine, umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari, niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza, urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako, ntabo bo mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye. Ibintu byose byaradugije, ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga. Mugabo umukozi nawe nuguma ko tavarera afite tagaciro afite tibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugumu umukozi we ntahabwa agaciro izo rero urumva ko ari ibibazo bitegeza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe.
Murakoze kuduha umuco. Twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone. Filipo, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga, dusangire iki yako. Uherere ka Filipo. Uri muri Kenya. Uno munsi muri Kenya mwatwitavye muri benshi. Akabazo canke intererano.
Cheko ntererano yiwanze. Mu bisanzwe ndaba leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira nte iyo ngeze agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibaze barasohoka igihugu erega nibwo ubuzima bw'abanyagihugu. Kuko nk'ubu uye umuganga amaze kwiga umudogiteri aba igihugu kigacakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntaco ariko aradifasha rero bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko atagashahara gafadika baba ariko bararonga rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi. Kino cyo cyiyumvira cyane.
Urakoze cyane ngaho muri Kenya ubwira umunsi mwiza.
Ego murakoze.
Ego Milance, ikibazo c'abaganga ngo basohoke igihugu cifashe gute? Bariko baragenda ku bwinshi nibisanzwe niko vyahahoze bamwe bajima namba na hehe canke bimeze gute ubu. Mugeranije.
Ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira.
Yego.
Filipo ari muri Kenya.
Ari muri Kenya.
No kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba rukwihenda gose. Kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza. Icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza. Udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto. Icyo bituma rero nshigikiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu. Amagara n'amazi asese kandi bayoye niko basogokuru bayiguze. Muti rero bimeze gute?
Ego
hajya urwego kw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu, basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye. Urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda. Uzurabe no mu kibano cye naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha. Twari tugiye gupfa umuntu turabona abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfa uwo muntu. Kubera iki? Bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda. Ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kuba ukumva bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo. Ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyizwe mu kubigisha. Hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinda. Ni ukuvuga rero hari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa.
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya yacicani yacanacanye ko kumbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba tegetsi b'u Burundi arimo n'umwiza kaminuza bavuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari vyo ayo makete yarayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hari umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho nabavuga bati hariho nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheduka buri cyukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko uko ivyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariyo nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntari ko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku jugi Amerika no muri Sanga
Mwini makere ndi inetor, anima ndi hana mwini Kenya.
Beko.
Mwini make itigia niro nga duhai ni chida chana.
Ndra kutsi.
Eko, anima kiwa za mtuko magira ko mbaga mtu wabishangu na wangisho nerewe.
Beko. Nurabaza hamu giru chutirele ya kanyani kwa.
Ebo, anima beka bandu nange ishi mziro kuruhanda juwa anje. Nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi biraboneka neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinje ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka kumwe ngo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona bashobora kuba bovaho bakagenda aho bashobora kuba baronkera akazi cyangwa aho bashobora kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabo tubona kundi n'abagiteza imbere cyane ari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umwengo leta ntabwo yazashagurira cyane yobaha umwanya nyine ibyo bipfuza akazi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ibwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi ntushobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana n'umuryango uzotunga gute cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora buti kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari buti n'umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko n'abantu usanga barize bafashijwe buzi bwa leta usanga ababadekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turabanaka nanumviye imiryango udashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite n'intu zeyo na bije ya niwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga boshobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyanke nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango egomye cyari kimwe nashatse kubaza habuze iki cyanke niyihe ntambamiyo iri kuyabitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ayikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Nairobi ego mirasa kabazoka ka Nestor Nairobi
ego nikiyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo nicakindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero niko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri buri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya umuntu icyari kuko bafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa tukamenya ukundi bayabungabunga. Tuzashobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bande babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje ntibikunda. Mu gisaka cy'amagara y'abantu naho nyine nuko kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuze uti kora ibi wase ndagucunga uko siko bigenda siko byateza kugenda hagize ikitagenda neza mutumvikana ko ni ukuja inama n'ingingo mukavugana muti byifashe uku igihugu n'icacu reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. Ni ca kiganiro rero namye mvuga kuri ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu aka umwe wese icyari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye. Muramaze kubona naho yaba ari gihangange iyo ziba zivuye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza igakoresha ibindi twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa mugabo nta gashimwe mucagiye twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye. Murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze ko twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito ikaze kujugya Amerika no muri Isanga.
Ego murakoze kumakajambo.
Muherere gatito.
Merenga mu bwiza niho mba ibujumbura. Je na shase gutanga intererano nce sura kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irufira akora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije. Kuko kubona abantu bariko baraserura kiri mu mutima w'iwabo bako basaba ko bongerezwa agashara ni ryari kosa kuri bo. Ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bariko barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo kandi basa yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwiwe cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi. Nkasura kandi no ku bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba icyo bazagufasha gucereka kino kibazo cy'abaganga. Kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barasaba ikintu amuka usanga bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari droit y'iwabo usanga ikorazana ingorane mu gihugu. Nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe cyangwa bariko baragenda hanze kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa afiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero je nari mfise ikibazo mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta nibihe bintu niye migambi iriko irategura kuvyerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga. Nico kibazo nari mfise.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza.
Ego
melanse sinzi ko ari cyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego ubwa mbere aho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko nibyo ntacho bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega n'ikihe leta yo biri kirakora kugira ngo agashahara k'abo bantu ku kisununure. Bihava bingora kwishyura kuko nibimwe mwatubwira ubwa mbere uwari kubyishyura murumva ko mutaroha ishobye kuronka uwari kubyishyura icyo kibazo nk'icyo niwe yari kubyishyura kuko icyo nabamenyesha ni uko mumisi heze harabaye harigeze kuba inama y'abashikiranganje ariko biga amategeko ajanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama shikiranganje iratanga rekomanda ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenda ico gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashira haya amategeko ico twokwita twarashize twaragize umugambi w'amategeko yogenda igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo igerekeye agashahara barabe ukuntu bo kwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose ico gikorwa twaragikoze mugabe ico gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba hari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga atitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kaburunga ko adaheza ngo akiteho twebwe rero mu gisata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaba bufite abakozi babwo bafunzwe umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko twovuga tuti icoba kiriko kirakorwa n'igi biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko natwebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melance ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracahurumbira ico gisata igikiye gukogwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza bigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba nuko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki n'ayahandi ni umuhamagaro imuvuzi ibereye wero wari mufashije urahimbagwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa kirafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero nungaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igifata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira nuko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari aba bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mbere n'ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane usanga mbere nibo badodoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza bagafatana mu nda kugira ngo igisata cy'amagara y'abantu gitere imbere
murakoze cyane gose Melance Hakizimana twibutse ko muri umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu ejo nitwongera kubitura mu zo twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze namwe kuba mwatwiyumviye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Yego.
Ejo cyane hijya yeje cyose muzaba dukeneye kugaza ubujanye n'amagara y'abantu tuzobitaho.
Yego, kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi Marikume na Diane ni nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cino munsi. Reka nshimira abo twasangiye kiyago ku matelefone abatwakuye muhinga bw'ivyuma ari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tron bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyino mu vyanyu. Tushimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM